Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya 18 mu kakaro mu mwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatyakawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izigiyumvurunkuru zikurikira umupolisi yaraye hatswe kwiha inkumbi muri komine Mpanda aho yacumise umunyagihugu mu gihe igipolisi cyariko kirakizura kirondera abadandaza inzoga zitemewe n'amategeko harimo na Kanyanga. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo muri komine Mabanda ni mu ntara nshasha ya Burunga biturutse ku mpunzi z'abakongomani zazanywe mu ikambi ya Musenyi. Izo mpunzi zimaze iminsi zica kunzu kunzu zisaba imfashanyo. Abanyagihugu bafite ubwoba bibaza ko muri izo mpunzi hoba harimo interahamwe zishobora kuba zifise umugambi w'ubugizi bwa nabi. Kuva ku igenekezo rya mbere mu kakaro Burundi bugengwa n'itegeko rishasha ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2025 ushira 2026. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme akabonera kagohe leta ko itegeko nk'iryo ryategerezwa kuba rizamura ubutunzi bw'igihugu. Uyu muhinga mu by'ubutunzi ahanura leta kurekera ibanki nkuru y'igihugu ubwigenge nk'uko ahandi hose mu bindi bihugu ariko bimeze. Aya n'ayandi ni mukanya sangwikanze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiriye kubaramutsa. Ano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Hari umunyagihugu wo muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza azwi ku matazirano ya Dariusi yaraye acumiswe imbugita y'inkoho n'umupolisi ni mu gihe abapolisi bariko barakizura barondera inzoga zitemewe n'amategeko nka Kanyanga. Abanyagihugu bari aho bakaba banegura inyifato y'igipolisi bagasaba ko uyu mupolisi yakoze iryo bara yohanwa hisunzwe amategeko. Ni inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nk'uko amakuru avuga ngo kumana bitumenyesha ibyo byose byabaye ku munsi wa kane nk'igihe cy'isaha z'umuhingamo. Igipolisi ngo cyariko kirahiga abadandaza inzoga zitemewe n'amategeko nka Kanyanga baraheza basanga umugabo azwi ku izina rya Dariusi ahantu bari biketse ko hadandarizwa izo nzoga zitemewe. Nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha, niho umwe mu bapolisi yaheze agacumita imbugita yo mu nda uwo munyagihugu aramutabagura cane. Abanyagihugu bari aho bakavuga ko batangajwe n'iyo nyifato.
Umunyagihugu akaba yari yicaye ahantu abapolisi biteka ko basanzwe badandariza iyo nzoga, ariko muri uwo mwanya ntabwo yariko arafata icyo kinyobwa. Uwo mupolisi rero bisaba ngombwa ko amusangaho amushinjikariza ubuzima, aramucumita imbugita bayonete mu nda ndetse aratatamura ibiseri byose ijya hanze. Bimaze kuza hanze abanyagihugu tumaze kubibona ko twagwaye mu gahagendegeti.
Abo banyagihugu bavuga ko badatahura ingene uwari ajejwe kubakingira ari wagaruka akabakorera amarorerwa nk'ayo.
Turasabye nk'abanyagihugu kwiyi ngendo mbi abapolisi biharaje yo kwama bariko barahohotera abenegihugu by'ukuri ko yohagarara, kuko nibo bajejwe gucungera ubuzima bw'abenegihugu, ahubwo sinari ntitwari tuzi ko ari bajejwe kuba botwica. Hanyuma uwo mupolisi agakurikiranwa mu butungane kandi agahanwa byiza bimwe biboneka.
Twabamenyesha ko ubu yacumiswe agwariye ku bitaro bikuru by'aho ku Mpanda. Mu ruganda rw'amakuru rwa radio Nzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka umusitanteri wa komine Mpanda kugira ngo agire icyo ashikirije kuri ibyo byabereye muri komine arongoye.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo mu Mabanda mu ntara nshasha ya Burunga. Ubwo bwoba butumwa n'uko impunzi z'abakongomani zazanywe mu ikambi ya Musenyi bibaza ko zoba zirimo interahamwe zigenda inzu kunzu basaba imfashanyo basaba bajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ubwo rujanuruza rw'izo mpunzi mu mihana y'abanyagihugu idonido na Bonfils niyongere
abanyagihugu bo mabanda bavuga ko batekewe n'ubwoba kubera rujanuruza rw'impunzi bivugwa ko ari abakongomani bari ahitwa Musenyi muri komine ya Mabanda abanyagihugu bavuga ko ku munsi wa gatatu uheze hoho bari basidukanye niyo nka bakwira imihana basaba ibifungurwa bongera batoza amafaranga bavuga ko bagomba gufoba abantu bapfuye icabateye makenga cyane akaba ari ukuntu bagenda mu migwi mito mito nk'abasirikare kandi hakavuga abakenyezi n'abakobwa gusa abahungu bakuze baba bari muri iyo mirwe ntibakure ururimi mu kanwa
umunsi wa gatatu yiwe mu gisagara ca Mabanda cose bavuye ku Musenyi ahantu kilometero bishika 15 baza mu Mabanda biriwe barasaba ico barya mu mihana mu isoko mu marotike ahantu hose bashoboye gushika catangaje abantu rero abo bantu bagenda mu migwi y'abantu nka batatu canke bane abo bose usanga harimwo umwana w'umuhungu umwe kandi akuze bashitse ahantu bariko barasaba ico barya abo bantu b'abagore nibo bavuga ubwo abantu b'abasore nta n'amakuru rero mu kanwa ibi rero byarateye amakenga abantu kibaza bataha abantu b'abahungu kuri abo batavuga ari kubera iki tuzi rero ko ari za ntera hamwe barunze ikawa ariko ziragendere ariko zijyana ku misasi kuko ibintu biteye ubwoba
bafise ubwoba kw'izo mpunzi bita ko ari abakongomani bashobora kuba ari ntera hamwe zabinjiranye zikaba ziriko zikizura ziraba imihana ikindi batinya akaba ari ubusuma bushobora kuba mu miryango isanzwe yugarijwe n'ubukene basaba leta gucungera no kugubagumiza mu kibanza babashizemo byanse naho bakabatwara iwabo
n'impunzi cyari kuri gusohoka kandi akaba ibyo byiza kwisabira ibyo byiza nimba leta bahise rero bananiwe kubafatasha ariko bakaba bakurikiwa kuko arateje uruhagara muri aka karere kuko kuwa gatatu nibo biriwe bayogoza isoko mu mihana eka ibintu babona ko ari gezoroge tutatu basabye abategetsi bakora ibishoboka izo mpunzi zifatwe nk'impunzi igume mu kibanza zagenewe zije kuza gutega uruhagara mu masoko no mu mihana hari n'abandi ngo bafise amakaye ngo bahuze abantu ngo bariko batoza ngo amahera rwo yo guhambisha abantu ibyo natwe byino ntabyo tukigira mugabo bo bukatubona bihaye ubwo burenganzira
tubibutse ko izo mpunzi zingana hafi ibihumbi umunani benshi muri bo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi bakaba bafitaniye imigenderanire idasanzwe n'abarongoye intara ya Makamba Radio Inzamba agateka kawe ikaba itaramenya ico ubushyanganje bw'intwaro mu gihugu n'umutekano boba bariko barakora kugira bahumurize abanyagihugu bo mu Mabanda kuri ubwo bwoba n'amakenga bafise
Inzamba
kuva ku genekerezo rya mbere mu kakaro Burundi bugengwa n'itegeko rishasha ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2025 ushira 2026 Fostendi Kumana rongo ishira hamwe parseme yavuga ko iryo tegeko rije mu gihe ubutunzi bw'igihugu bugeze aho mwansi ashaka uyu muhinga mu byo butunzi akaba abivuze yisunze ibyashikirijwe mu kwezi kwa ruheshi ni banki nkuru y'igihugu kubijanye n'iduzwa ry'ibiciro birenga ibice 40%. Fostendi Kumana abona ko iryo duzwa ry'ibiciro ari rinini cyane ahubwo bisiga n'ubwenge Fostendi Kumana avunira kagohe leta cyane cyane umushyiranganji w'ikigega cya leta kureka kubandanya baduza amakuri n'amatagisi ngo kuko atari umuti w'ibibazo igihugu gifise ahubwo bizotuma n'ibyahuha bihubuka kurikira Fostendi Kumana
bizibari estrimado politique ito kimi muri leta bacu umushikiranganje nje gacha leta bije ni estima do politique economique sukuza ngo tuje gupfuma matage tutaraje ubutunzi ngene bwifashe ni ngaruka bishobora kuzana ivyo ama tax rya amantu za kuma yongera yongera bataro ataraba sivyo bizana umwimbo wa matax leta igira sivyo bizana umwimbo wa matax leta rero ahubwo biza gusubiza inyuma n'ubutunzi bw'igihugu namwe aho rukura ya matagisi bazohabura akaroniki uravwe muri revizio bijeteri heruka y'umwaka mu kwezi kwa 11 basanze amahera y'amarusa yaragabanze baba obligé guheba ibikorwa bimwe byatekereza gukora siguro batanga muri zo bijetera bwa ati imurutaje zaragabanze ibidandazwa byaragabanutse imuzivahan ayo mafaranga yasira tamoneka ati izo imurutaje zibazongereza ibidandazwa mu gihugu ribwaso ibinyobwa byacyaga n'ibiki bitaboneka bitahari byatuye mataga sagabanuka kwiyunguruza kw'ibintu igitoro cyo nyine kirabibloka ni ukuvuga yuko urudandazwa bivuze ko bike bitera bigabanuka none ayo mataga bazo yakura kunzi hafi 60% kujyana ya mataxi yose ava mu cyacare muri ya mataxi y'abarose teritiro nka ava mu mataxi ava ku bidandazwa none urudandazwa ari kubarahonyora rusubira inyuma uwo mwimbu babazokora mu mwimbu wa makori gute kuko gusubiza bwa kuko ari kuzana bwa bukene cyaragaragaye muri none baguma babandanye ingaruka zo zigarwa n'izi ni ivyo rero byuko amataxi dom umwimbu wa maroseti ya leta ucugabanuka amareka araja mu byo kubwiza umwimbu atagabanuka amafaranga leta ikoresha itoza abuze baca baza gutora amahera muri za berbe mise pashabiye ayo nayo mu byigwa biruka gukogwa birerekana yuko ico bita ajya amafaranga atemera mu gihugu masu monetera ariko ariyongera ku rugero rudasanzwe kandi byongereza kugwiza ibiciro dongo jazu kwa jibi chiyo ama taksa vyongereze masa monetari vyongereze umimbu gabanuka uvyongereze urumva hivyo ndio bituremera mu bici ama taksa kongereza ibiciro by'ibidandazwa ya masa monetari nubwo ya mfaranga agwira mu gihugu aza kongereza iduka y'ibiciro amwimbu aproduce ukura amuki uza kongereza ibiciro kubera low free mba musi cyane azomande tutarifeye yuko usanga amafaranga amabanki nayo yaguha amafaranga leta hanga amafaranga ababikora twaba acahera muri leta kuko usanga cyo bita assiette fiscale yagabanutse wewe intego y'amafaranga leta kuri zitagumira abayuko aho litikura nimbuja gukamina yewe yaronse ya aho irisha iyo tegeko itaraba neza ati assiette fiscale uba fete toda todo kwasa dura fete fiscale teri subiryo ndan ugo butuzi buko bya yo politique économique ni kizahe yi politique économique turi mu kizahe
Faustin Ndikuma navuga ko integuro y'amafaranga leta ikoresha ari igikoresho cyategerezwa gutuma ubutunzi bw'igihugu bwiyongera ibyo ngo leta yategerezwa kubyumva Faustin Ndikuma ababazwa no kubona hari ngingo zifatwa ku nyungu z'akagwi k'abantu atari inyungu z'igihugu n'ubunyenyeri tumukurikira
ubwa mbere nuko muri leta zora kumva yuko intego y'amafaranga itikoresha ni igikoresho kugira ubutunzi bw'igihugu bwiyongere urarondera ama uburyo gukora mugabo niyo ntumbero ya mbere igikurikira nuko tugira budget dukuvuga dehorance izamura ubutunzi bw'igihugu igabanya amafaranga asesagurwa mu buzima bwa misi yose ibi bintu by'amantu by'ama taxi ariko kisa kinkibi bya brawi ibi bya marisanse ya brawi dago dusaba kwibyo bo banza bakanabangira inzoga ziko zirabura zirabuze hari zitadandazwa iyo lisansi igira duka mu mwaka igira gute none abantu bashaka abantu bakore gute iyo lisansi miliyoni 30 miliyoni 2 miliyoni 5 inzoga ntizabonetse uzuri ha mataxi yandi intuze umwaka uheze iyo ni lisansi d'exploitation harona mataxi tegeza kubara abantu tuza kubana nyabandi kugabanya aya madepense y'ibintu ngo ama mission kugura imiduga mishasha nzo bitombera hafi kujaho commission speciale iraba ala lupe kucha ayo madepense ari mu ministeri araba yashobora kuba priority cyane bayakuremo kuko iyo amafaranga ari karakubana umurimo ukaba urubanza kujya kuri ayo mafaranga agiye gukora iki izi nizo bitereza gufasha igihugu no kugaragaza rero ku buryo basova la siete fiscale la jite fiskali nukubuga ahoriti kuwa ayo mataksu nimbu iyo la jite fiskali izo duwa kutiki toroki mizibucha mbanzo mbako aluku wanzi kuchari wazo dufu dufu wazo vidasara para mtuwa meziko tukitu gizimitu ipo iyo uchu urundi kinga nangira ni ikomine chani zoni ya Kongo chani ya Tanzania ito kina nangira na kujami gitoro kuti ikomine zoni hariki wazo chinye geji urabona kushura kubane kumenge ingingo zifatwa zwa zifatwa kumugwi w'abantu mu nyungu z'umugwi w'abantu ibintu kora mu buri iki gihugu hari ingingo zifatwa kumbure kumugwi antura byirukabira twese twarize ibyo butuntu kavuga izi ngingo zizuko zirafatwa ku nyungu z'igihugu rimwe rimuka kabona kumenge ubari umugwi w'abantu ubandanye uvuye ngo kamwe nta zone ya Kongo Burundi zakurengwa no kwiriza migito nje bishabizana ntuze Yesu la transparence de la vie I transfer dura jinsi dufi. Hikiri jihamba jukumi cha nuko ayamadumi awa makagira gute baya tunga ya mumucho. Ibi tufuga yuko ibanyi nguru igihugu yotekeza kusubira mu bushikiranganje bw'igihe cya leta. Kintangire ibanyi nguru igihugu ikaba ikintu kitavogerwa gikorera ku mategeko y'igihugu reglementation izwi. Atanu mayivogira atabutegetse wo hejuru mayivogira niko imeze nahandi ta uba umushikira nganje wa mbere uba kwe w'umukuru w'igihugu ntanu urya bare kure kuvogira ibanye nkuru w'igihugu kwisi yose niko imeze kirese ibyo mu ndivyo cyo turisanga fa pa kwanye muri igihugu ikoreshwa muri politiki abantu bashora ku rugi ibyo bayishaka ko bakureje kumbure uburemere bafise mu mabanga muki ugasanga amateko ari karakurikira kufana kera ibyo turabitwara bikoze muri banka twarabibona amarege batasyo naye maye murutasa ari priorite raporo ni ibyo mire bikurikizwa bamaze kubiraba nta wundi aza kuvogera
ikibazo cike na ry'amazi kirabandanya kubonekeza mu bice bitandukanye byo mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu bo ma quartier yo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura bemeza ko icyo kibazo cabaye ndanse muri no minsi bagatinya ko ingwara zifatiye ku isuku rike zishobora kwiyongera na cyane cyane muri kino gihe abanyeshuri bari mu buruhuko abo banyagihugu basaba abajejwe gutanga amazi muri jidezo gutorera umuti icyo kibazo bidatevye n'inkuru ya Julienne Muzinga
abanyagihugu babangamiwe cyane n'icyo kibazo cy'ikena ry'amazi nabo mu mazone ya Ngagara Kamenge Kinama Charama Cibitoke na Mutakura abanyagihugu bavuga ko bamaze iminsi itari mike bataronka amazi nk'uko babyipfuza abafise ubwiherero mu mazu bavuga ko batorohewe kubera umunuko bagatinya ko n'indwara zitegwa n'isuku rike zishobora kubatera
amakarike amwe ngahamuri sagara cya Bujumbura amazi ihari kena ry'amazi Ako muga nga bangga gara kamege bas nama bas karama bas cikoke sama takura Ako muga sama bisa dikina jama Yawanya jubwa ras gelam jung kata Cinta sih suruh baga penasya melombo usang Sudah sangga mengakhiri muga tundu Aka gezata ika kata siki Kuya melombo usang yang tahu sama dimasima Tinggal kaya aja Mungkin di kudat Kusikira Bahasa sama kepada si umum Sintan lomba Kalau kamu sekali Kecanggan Kaja bangga Kepan luar Kecik Kusikun Hukum-hukum Nah itu anak Kalau lagi Kisah
Abo banyagihugu bo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura basaba abajejwe gutanga amazi kwihutira gutorera inyishu ico kibazo.
Kugira urumva amazi azaboneka mu gisagara cha Bujumbura. Ukuntu kwitwasabye dushinzwe nk'uko byo
mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone urongo ishiramwe Regideso kugira tubwire ico bakiriko kirakogwa kwiryo kena ry'amazi ariko turamukena
urakoze Julienne Muzinga nino ngaje cyedusozera no makuru nkabashimiye mwibwe mwese mwaziteze yombi ngashimira na bagenzanje umwe wese kugiti ciwe bamfashije kwatorokaniriza mugire aho muba mubabwe mubanye n'umubyanyu nagahwane